nyakuwa wa Perezida Sylvestre Ntibantunganya ngize kurongo Burundi ubwambere na mbere mbanje kubakiza ku mabanga mwahawe yo kurongora umurwi uzobujejwe gukurikira amatora mu gihugu cya Tanzania. Amatora ategekanijwe ku igenekezo rya 28 ry'uko kwezi kw'icumi. Nashaka mutubwire ubwambere na mbere ukuntu mwakiriye igenwa ryanyu.
Nazakiriye neza ngira nti niteka atari kuri jewe gusa, niteka mbere no mu gihugu cy'u Burundi cyanyibarutse mugabo, kandi niteka no mu karere kuko turi muri kano karere nyine k'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, hanyuma kandi bikaduha n'akaryo kugira ngo umuntu akoresheje ubushobozi, akoresheje ubumenyi, akoresheje ibintu kwita ibyo yagiye ariga ahadahirya ashobore gufasha ibintu byo gucungera amatora nk'uko tubivuga, bigafasha rero wewe bikongera bigafasha n'icyo gihugu cyane cyane mbere mugiye kuyacungeramo kugira ngo intwaro ya demokarasi kiye ku matora igende ishinga imizi.
Murashaka kutubwira igitinyiro cy'abantu bagize umurwi murongoye bangariki?
Abantu bagize umugwi bava mu bihugu bigize iri shyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko, kiretse gusa igihugu cya Tanzania kukumva urubanza nibo ruraba. Ni ukuvuga rero yuko ugiye kuraba hashobora kuba abantu bashobora kuba hagati ya 30 na 45 bazoza baserukira ibihugu byose, ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kenya, igihugu cy'u Buganda, igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Sudani. Hanyuma icyo ndavuga ni uko mu gihugu cyose niburiburi uzosanga harimwo umuntu aza aserukira umugwi ujejwe amatora muri icyo gihugu, n'umuntu ari muri ya nama ishinga amateka y'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko. N'abandi rero kugira ngo dushikishe igitigiri cy'abantu 30 gushaka 95.
Mu duce kuma yange amabanga muzabamujejwe muri icyo gikorwa cyo gucungira amatora, ni ukuvuga ko muzoja mu ntara zitandukanye mugakurikirana ukuntu icyo gikorwa kiko kirakorwa?
Ego, turakurikirana icyo gikorwa nibyo mabanga, ko buriya iyo ugiye gucungira amatora hariho ingingo ngenderwa ko ugenda wisunga ziranga abatora twokwita kurangwa na demokarasi ku isi yose, mugabo ngaha tukizunga cyane cyane ibyanditse mu masezerano ashyiraho rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo hagati, mugabo usanga ku cyo kibazo atatandukane namba mu ngingo ngenderwa ko n'izindi ngingo zigenga amatora arangwa na demokarasi mu bihugu. Aho rero tuzoraba ingene amatora yatunganijwe, ingene ibintu biri kuragenda muri kino gihe, na cyane cyane tuzoraba kandi n'umunsi w'amatora ingene azogenda, twongere dukurikirane ingene bazoharura ibyavuye mu matora n'ingene abahiganwa babarenganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu cyangwa imigambwe ihiganirwa ibanza mu nama nshinga amateka bazoheza bagafata ibyavuye muri aya matora. Uko byatunganijwe tuzoshobora kuja mu mihingo ishika nka 10-11 dushobora kuzugira abantu bazoba bahari kugira ngo bashobore kugira gukurikirana iby'amatora. Urumva Tanzania n'igihugu atari gito, gifite ibirometero kare byegereje umuriyoni, usanga rero bitoroshe kugira ngo ndashobora kuronka abantu bakwirege na hose. Twarafashe ibice no kwidofata ndi nifatirwa ko bizodufasha kugira icyo tubonye muri iryo tegurwa n'ingene kandi amatora yatunganijwe n'ingene azoba ariko aragenda.
Muri icyo gikorwa nyine cy'amatora, muri ayo matora perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli ariko ahiganwa n'abandi banyapolitike 14 muri amaze iminsi itari mike muri iki gihe i Dar es Salaam, hari icuka kibi coba kirangwa muri icyo gihugu imbere y'amatora?
Aho turi ntacyo turabwirwa, ntacyo turabona, naho tuvugana ntacyo baratubwira ngaho ho. Kandi turategekeye natwe ubwacu kuzobonana na bamwe mu bahiganwa mbere tukazogenda no ku rubuga aho izodukundira kugira twirabire ngende twebwe n'amaso yacu ingene biri kubiragenda. Kandi uko ndabibona nabo tuvugana, urabona yuko ibintu bitunganijwe biri ko biragenda nyine ku buryo nyine amatora umuntu ashobora kuyakurikirana atangorane, akazokuramo icyumviro cyanyuma abavuga ibice byose byaranga bimaze guhera kinza kuvuga rero uwari twitangura icyumviro mfatiye kodi iki cyangwa kiriya turakurikira tuzoraba hanyuma tuzoza tugere rero cyo dushikirije tubanza gukurikirana hose aho nakubwira zoca baduhaye ibyegeranyo bishobora kudufasha kugira icyo cyumviro nyamukuru kwitunganywa no kugira amatora yagenze muri kino gihugu.
Amatwi adusubira muri uyu murwi murongoye nta banyagihugu ba Tanzania barimo ivyo byoba byavuye kuki
niko bitunganijwe muri uyu muryango muri iri shyirahamwe ibihugu bya Afurika yo mu buseruko iyo igihugu kiraga n'amatora cyo nyene n'abantu bemererwa kuca muri uwo mugwi ugiye gucungera amatora ejo no kuvuga rero abigize nk'umukidu by'igicanye kiriya nacyo nyene ntizoshobora kurigikurika abo bantu sibira rero Tanzania gusa nizo ntibiraba igihugu cyose bagiye gucungera amatora mugabo kikaba cyo kidafite ubwo burenganzira bwo gushyiramo abantu baza gucungera
mu bihugu byinshi byo muri Afurika igihe cy'amatora n'igihe gihambaye cyane rwose kandi n'igihe cyabayemo imvururu indyane mu gihe ibyo byoshika nk'ibyavuye amatora bikaba nk'ibiharirwa n'umwe cyangwa n'uwundi umurwi murongoye uzofata mu gute
reka twizere ko atarizoshika hanyuma ikibazo cyose kije umugwi uje gucubira amatora uraheza ukisunga ingingo zigenga ishyirahamwe kugira icyo ushikirije reka rero twizere yuko dukuri bizogera neza ntitubatege iminsi kuko buriya umuntu agiye gucungera amatora mu gihugu n'abagiye kuraba gusa agira ngo ibitagenda ngo nizo bizotugora ahubwo yashobora gukora n'ibigenda neza cyangwa ukagenda neza byose bikarinda cyane cyane umuntu ashimikira ko kugira ngo agende ashyigikira inzira ya demokrasi muri bino bihugu urazi yuko ari inzira itoroshe kubaka urabona n'imyaka iheze bitanguye mbuga ugasanga hari aho bigenda bicumbagira reka rero ngira kuba icyo kibazo tuzokimbaza inyuma amatora yaheze tumaze gushyikiriza icyegeranyo cy'ibyo tuba twabonye
amatora dusubira ayo matora atunganijwe hakoreshejwe umutahe w'igihugu cya Tanzania atamutahe wavuye mu mfashanyo z'amahanga cyangwa ibindi bihugu ivyo bizo bafise ingaruka kuri ayo matora cyangwa ibyo bafise bisa akamaro ku gihugu cya Tanzania
ego barabitubwiye yuko ariko byagenze duko ariko bizogenda kandi urazi ko ari mu ntango yaho twebwe ntitwogira icyumviro cy'ikirije babitubwiye reka rero nazo nyine kandi zo gice tubivuze ko twahejeje gucungira ayo matora ntitufata akantu kamwe gusa tuzofatire byose icyarimwe turabe tuti amatora yagenzwa agenze uku ugiye byose ubishyira ku rugero
muri iki gihe ayo matora ariko yatunganywa ku isi hose reka no muri Tanzania harimwo hari ikiza cya korona kigeramiye amakungu icyo ntigishobora kuba intambamye muri icyo gikorwa mujejwe cyo gushobora kwitegereza mu gihugu kuraba ukuntu amatora ariko yatunganywa
mu kanya turaza kugira inama iduhuza twese ahubwo gira n'ejo iduhuza twese abaje muri uwo mugwi mugabo ndibaza yuko umwe wese aheza akamenya ingene yutunganya kugira ngo umurimo twashinzwe turangure atangorane kandi n'ibintu bishoboka
mu gusozera nashaka ndabaze igihe cyose habaye amatora nk'uko twabivuze mu ntango haraba intambamye muba mutinya ko zishobora gushika muri iki gihe n'inkize
urumva ibyo tuzobibona neza byose tumaze ubwa mbere hoho kuja hamwe mu mugwi ngo twitongereze ibyo bizogenda hanyuma abo tuzorungika kugenda hirya no hino aho twateguye bashitseyo buriya iyo umuntu ajya gucungira amatora icyo yipfuza jene nico nipfuza nuko ayo matora agiye gucungera yogenda neza ntihagire ikintu na kimwe kigorana hanyuma ibyo byose umuntu ayibona nuko nabikubwiye iyo amatora amaze guhera icyo nacyo nipfuza nuko iki gikorwa twashinzwe two kirangiza tubonye yuko amatora yageze neza tukagira tuti ni ukuri muri Tanzania tujye gucungera amatora yabaye akora ubuhore ariko byose rero nakubwiye yuko tuzokwitunganya uko dushoboye kose kugira ngo dukurikirane neza ingene yateguwe ingene biriko biragenda n'ingene abahiganwa bazokwakira ibyavuyemo
perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi mukaba ari mwebwe umukuru w'umurwi w'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bya Afurika ujejwe gucungira amatora mu gihugu cya Tanzania murakoze cyane gose ku kajya mu hari radio ijwi rya Amerika.
Ego ndamwe nakoze ko nado yakanjya ko kubwira abantu cyo turi bonga muri Tanzania muri aya matora nyene yatunganjwe mu kigo gihugu akazuba kugira icerezo rya 2018 z'ukwezi.